zo muramutima byihutirwa bihanze amakungu umutegetsi akomeye akora muri leta ya perezida Biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa yavuze ko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika 50 ari bo bitezwe muri iyo nama. Iyo nama izoba mu mpera z'umwaka izoba ibaye nyuma ingendo perezida Biden azoba yagize mu yindi migabane icuditse na Amerika irimo Aziya, Uburaya hamwe no mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Biden ntaragendera umugabane wa Afrika kuva agiye ku butegetsi. Inama yo mu kwezi kwa 12 izoba arakaryo kuriwe ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu byose biyerekeye.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago zaho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbas. Ni inkuru twateguriwe na Tim Stokle Mutijima.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igisirikare cya Moscow kitakibanda gusa ku guharanira kugenzura ibice byo mu burasirazuba bwa Ukraine bya Luhansk na Donetsk bimaze imyaka bigenzurwa igice kimwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya. Bwana Lavrov yavuze ko ikarita bitandukanye na mbere ko bitakireba Donetsk na Luhansk ahubwo ubu harimo n'uturere twa Kherson, Zaporizhia hamwe n'ibindi bice. Ingabo z'Uburusiya kuva zitangiye ibitero kuri Ukraine zakomeje kwigira imbere bwangu muri Donetsk na Luhansk hombi ariko zisenya zinafata imijyi ikomeye hamwe zigahura no kwihagararaho gukomeye kw'ingabo za Ukraine. Kwibanda cyane ku gice cy'uburasirazuba kwaje nyuma y'aho ingabo za leta ya Moscow zinaniriwe gufata umurwa mukuru Kiev mu bitero bya mbere ndetse zikanamburwa umujyi wa kabiri ukomeye wa Kharkiv. Ariko imbunda za rutura z'Uburusiya zakomeje kumisha ibisasu birasiwe kure hanze y'ibice bwigaruriye mu burasirazuba ndetse ibisasu byarashwe ku mujyi wa Kharkiv kuri uyu wa gatatu abategetsi bavuga ko byahitanye abantu batatu. Mu gihe imirwano iheruka muri Ukraine irimo kwibanda ku karere ka Donbas, ibitero by'ingabo za Ukraine mu majyepfo byagiye bigarura gahoro gahoro bimwe mu bice byagenzurwaga n'Uburusiya.
Barakoze bagenzi bacu badufashije kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mukomeje kumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibigano byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioajuveu.com. Mwadusanga kandi no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresse zacu ni VOA Radio yacu. No mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mu Rwanda ikibazo cy'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga kimaze gufata indi ntera mu gihugu.
Hari nubwo usanga nimero yakoresheje itanditse ku mazina ye, ugahamagarwa n'umugabo ariko ari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore, cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntago ziva ku murongo.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bahangayikishijwe n'ubwambuzi bukoresheje ikoranabuhanga. Hagati aho Abarundi barenga 350 mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bambuwe uburenganzira bwo kwakira imfashanyo, barashinjwa ibyaha bitandukanye. Ayo makuru nandi turayabagezaho mu kanya, nimuge kure y'amaradiyo yanyu, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abaturage barasaba inzego zishinzwe umutekano kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga. Iki kibazo giteje inkeke mu gihe mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'abashinzwe gukurikirana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali.
Abitabiriye inama y'i Kigali y'iminsi itanu kuva ku wa mbere kuzageza ku wa gatanu w'iki cyumweru baragaragaza uko ibibazo by'ubujura n'uburiganya bifashishijwe ikoranabuhanga bigenda byiyongera. Abayitabiriye baturuka mu bihugu 40 bya Afurika, barimo ibihugu birimo Tanzania, Burundi, Gabon, Cameroon, Algeria, ibigo bya Seychelles n'ibindi bihugu binyuranye bya Afurika. Bavuga ko ubujura bukorerwa ku makonti y'abakiriya b'ibigo by'imari, mu gihe hari ubundi bukorerwa abatunze telefoni zigendanwa. Ku ruhande rw'u Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha RIB rwagaragarije abitabiriye inama y'i Kigali ko mu myaka itatu ishize rwakurikiranye ibyaha 550. Ababikoze bibye amafaranga miliyari imwe n'igice bakurikije imibare yatanzwe na RIB. abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bakora imirimo inyuranye bagaragaje impungenge bafite ku buryo bunyuranye abo bambuzi bakoresha aba nabo mu mujyi wa Kigali.
Umuntu ashobora kugufatira uri mu kazi kenshi uri muri byinshi akakuhamagara ati amafaranga kuyobeyeho ati mfasha mu yatwohereze narabikoze.
Umuntu yahagiye akoresha yanga muntu yindi yafarasifiye ajya gukoresha swap, bamaze kumukorera swap arangije yaragenda amwiba miliyoni 8 ayakuye kuri konte ye akoresheje telefone.
Hari n'ubwo usanga nimero ayakoresheje itanditse ku mazina ye, ugahamagarwa n'umugabo ariko ari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore, cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntago ziva ku murongo.
By'umwihariko abakora umurimo w'ubucuruzi bo muri Kigali basabye inzego zishinzwe guhana abakora ibi byaha bihanukiriye kugira ngo n'abandi babonereho.
Icyo twasaba ni uko nyine inzego zibishinzwe zadufasha zikakurikirana abo bantu, surtout nk'izo nimero ziba zarayidentifiye, bishobora gutuma niba n'abandi bagenda bacika intege bakagira ubwo gukomeza kwegura ibyo bikorwa. Haracyari urugendo rurerure ariko ngira ngo inzego z'umutekano cyangwa se zikora mu by'imari n'uburyo bakwiye gukaza umutekano kurinda amafaranga. Ikindi mu gihe habaye ibyaha nk'ibi itegeko rishobora kubirebaho n'ibi byaha bisaza mu mwaka umwe cyangwa ibiri.
Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Emmanuel Ugirashebuja ari muri iyi nama ibera mu Rwanda yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu ari bwo bushobora gutanga igisubizo kuri ibibazo bigenda biba ingutu.
Ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigation z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha, n'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda. Bisaba yuko iyi mikoranire iba kuri izi nzego zishinzwe gukurikirana ibi byaha ndetse no ku nzego za politiki, kuko iyo ku rwego rwa politiki hagati y'ibihugu iyo hatabayeho iyo political will ituma iyi gahunda yo gufatanya muri izi nzego hari igihe bigorana.
Ikigo gishinzwe kugenzura umutekano mu by'ikoranabuhanga cyitwa Kaspersky cyahimbwe n'Umurusiya Eugene Kaspersky kigaragaza ko mu mwaka ushize Afurika yatakaje 10% by'umusaruro mbumbe wayo binyuze mu bujura bukoresheje ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo na miliyari zisaga enye z'amadolari y'Amerika. Impuguke mu by'ikoranabuhanga zitabiriye inama y'i Kigali zagaragaje ko bimwe mu byaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga birimo uburiganya, ubutubuzi, kwiba imyirondoro y'ibanga y'umuntu cyangwa y'ikigo runaka, gutoteza no kwibasira umuntu. Ijwi rya Amerika ryashatse kuvugana n'amabanki kugira ngo harebwe ingamba ibigo by'imari byashyizeho mu guhangana n'iki kibazo, ariko umuvugizi w'uru rwego yatangaje ko ahuze ataboneka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi ahateraniye inama rukokoma ya gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu 10 bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afurika. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ihuriro rigira gatanu ku gitegwa cicayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda, igihugu ca mbere muri Afrika gifite cayi c'akanovera, Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icayi c'akanovera muri Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayizega, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo c'igihugu citaho icayi mu Burundi OTB, yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'ico gitegwa c'icayi muri ivyo bihugu.
Kandi ni n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icayi, bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi, hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura. Nivyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000. Ubwo rigoro ntirurashimisha, nicyo gituma nko muri Otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro rikore yakorerwa imatana ya Otebe rigira gatandatu kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze, hama amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi.
Aha niho umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icayi kucitaho kurusha.
Dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kuja amakoperative, kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramo ifumbire. cyogituma dusabye abajeje intwaro wanabivuye inyuma umuntu wese azofatwa arambiye icyayi kuko ari gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Ubu ikiro cy'icyayi kibisi cy'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi. Ugo rugero nigo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu byitabyo nama bimeze. Abarimye b'icyayi bo mu misozi miremire ya Mugamba, Tora, Jenda, Mwaro na Muramvya bazi neza kamaro k'ico gitegwa, basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbo.
Kaza nko ku 400 canke 500 muri ico gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera
kigatuma kija niburi iburi nko ku mahera 300 canke na yarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo ngurani yo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Umwana arije ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu.
Ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo
je cyane teye no kwikira mfite yakamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Gushika ubu mu Burundi igisata cabikorera utwabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cyayi mu gihe mu bindi bihugu byitavyo nama abikorera utwabo ari bo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa cy'icyayi. Abarimye basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo
nkiyo bataronse ifumbire ku gihe bica bituma umwimbu utiyongera kubera yuko hari igifumbire iteba canke ikabura. Abikorera twabo baje mu gisata cy'icyayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizina aragwira abakirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu ucuheza ukiyongera cyane rwose. Hanyuma uretse n'ico harabaho guhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu by'akajagari.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ry'ibyo bihugu East African Tea Trade Association vyerekana ko Kenya arico gihugu ca mbere kirima icyayi cyinshi muri Afrika kikagira gatatu ku isi mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari Ubuhindi n'Ubushinwa. Iryo shyirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice ca Afrika y'ubuseruko n'iyembe rya Afrika arico cimukamwo icyayi cyinshi muri Afrika amatoni arenga gato ibihumbi 546 ku mwaka. Ico gitegwa cinjiza amadolari arenga imiliyari 120 muri ako karere. Icyayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyakomereze mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania, aho mu gihe cy'amezi atandatu abagera kuri 350 batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita abahesha izo mfashanyo yagizwe impfabusa. Iyi ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini uri muri Tanzania.
Ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi komine Kibondo aliyo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Juma John vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu biro vy'igipolisi komine Kibondo. Uyu muvugirizi yasiguye ko nyuma y'amatohoza ategereje gukorwa muri iyi ndwi turimwo hari abazotabukanwa mu gihugu cyabo ku nguvu, abandi nabo bazojanwa kuri sentare kwishyura amakosa abagirizwa mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu nkambi. Yumvikanishije ko mu kwezi gushize kwa gatatu ndato gusa hafashwe abantu hafi 75 bagirizwa ubusuma no guhungabanya umutekano. Muri bo 30 barugariwe makarita baho uburenganzira bwo kuba mu nkambi, abandi 25 batwagwa kuri sentare bacibwa kiringo cy'amezi 5 mu gasho.
Kwa mwezi Juni tuliwakamata watu 55.
Mu kwezi guheze kwa gatandatu twarafashe abantu 55 bagirizwa amakosa atandukanye. Muri bo abo dusanga ko ari abagizi ba nabi bakomeye tugatwara kuri sentare, abandi turaba akamakarita amahaseri kamenya aho ibajyana. Abamaze igifungo nabo turabatahana mu gihugu cy'amavuko, hari n'abandi turekura bakisubirira mu nkambi.
pokea watu 10 kutoka jela na tumewarudisha kwao Burundi wa makambini, tumewarejesha makambini.
Gusa umwindogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zisanga gusubizwa mu gihugu ku nguvu ari nko kubafatira amaboko mu mugongo, kuko mu gihugu baje bavamwo hakibarizwa amabi menshi harimwo abahigwa buhongo.
Nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubenshi bari kwaraduhiga, ariko ubu tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cy'u Burundi cha gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa. Ugiye kuraba abantu nubo bandanya bapfa mu gihugu cy'u Burundi, abenshi babandanya bahigwa buhongo, twebwe kwasha tubwiye ko tugomba dutwagwe ku nguvu.
Bergeye kuvika ndi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kigiye uraza ubuzima bw'ikami nyene bugoye, ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabikonoza ndahindurwa utwo two kujya muganga ize ndagaruka ku isensa nca sankadi bayugaye baho rutonde ukomengo twebwe twosha duhunguka tuko nti turi impunzi kandi natwe kadi ziba tubona zisa n'izari zimeze neza tangoranza zifise muga twaciye dushikwa ku rutonde kwa bipfuza gutahukanwa ku nguvu, bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twa dufite amakadi.
Rero kubw'ibyo ico twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunza ayo mategeko mpunza makungu, hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo tegeko mpunza makungu abivuga, hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha. Ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro, nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Ubitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo, hafi buri kwezi abantu barenga gato 35 barugarirwa amakarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi hama bagatahana ku nguvu, abandi barenga gato 40 barafungwa bagirizwa amakosa atandukanye. Gusa haseri minsi yose ihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi nkuko yabikoze kuva kera kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Tugume ku makuru arebana n'impunzi. Abahinzi bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko binjiye mu gihombo batewe nuko izuba ryinshi ryavuye mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga ryishe imyaka bari bahinze. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe zikora imirimo y'ubuhinzi mu misozi ya Kaseke, Katalukuru ndetse no mu kigobe cya Mutambara. Zivuga yuko nta musaruro zikivana mu mirima yazo y'ibigori, imyumbati ndetse n'ibishyimbo bitewe nuko yibasiwe n'izuba. Bukuru Sara ni umuhinzi wo muri inkambi ya Mulongwe yerekana yuko yahombye hafi amafaranga yose yashoye mu buhinzi.
Twagize igihombo kubera ko twajyaga turima tukaronka Mutambara, lakini uyu mwaka twararimye nafashe 120 meresajera ndakota umurima fata 2022 n'ubundi merezi kandi sabarandimira bamaze kurima ayo mahera yose ngirane ndahomba mbahereza n'ibigozi 14 by'ibiharage bya rasiyo, ayo mahera yose ndayahomba nani kigozi na kimwe nimbuye cy'abana bagomba kugira ute cy'abana bagomba kurya.
Nirera Paul nawe ni umuhinzi w'ibigori n'imyumbati wo muri inkambi n'impunzi zirenga 600 agahinda Bukuru Sara yatubwiye baragasangiye.
Turi mu nzara nyinshi, dufite amadeni menshi kuri izuba, twararimye imyumbati yarumye, nibyo mubona ibigori ntawasaruye byarumye, nibyo mwibonera ibitunguru ngibijya byarumye, rwose ni uhombo runini twagize, tumerewe nabi cyane, dufite inzara nyinshi cyane, imvura ikigwa neza twarima tukimbura, ni ukuvuga uteye ubwopo zibiri z'ibitunguru, ntiwahomba ngo ubure iburi n'amafaranga n'ibihumbi 800 ugahemba abakozi ugakoramo ifumbire nta ruhombo rwabamo cyane.
Kubera imyaka izi mpunzi zahinze yapfuye zigaragaza yuko bamwe muri bo bashobora kuzagirana ibibazo n'inzego z'ubutabera kubera amadeni y'amafaranga bagujije bayashora mu buhinzi.
Twebwe twari amadeni mu gihe tugeze mu isarura turimo turashora, ariko iyo umuntu umurima we wononekaye ugapfa bandikiranye n'umuntu yamuhaye ideni ryiwe, wawundi yamuhaye ideni ntiyemera yuko nakayahombye bivaye n'ihindagurika ry'ibi we wacagera kumufungisha, bigatuma yuko bamwe babasabye amadeni baca bomuka ikambi.
Nagize ikibazo cy'aho nakoze bivanye n'iki, nanizeye ko ibirere bizogenda neza, ibitunguru nateye habayeho izuba ryace ryaka bica biruma nabuze uburyo bw'ukuntu nabivomera nta n'amafaranga mfite yo kugira ntabwo ndabikoresha ngo nze ndatanga abakozi baze baravomera nukuri izuba riradutaye umukanda mu nda abana bagiye kugira ibibazo twari twizeye ko abana bagomba bahembuke
izi mpunzi zivuga yuko mbere yuko izuba ryibasira imirima yazo mu nkambi ya Mulongwe ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga 700 y'amakongomani ariko kuri ubu kiri kugura amafaranga 200 ni ukuvuga yuko kikubye hafi inshuro zitatu naho ibumba ry'ibigori ryaguraga 400 by'amakongomani ubu riri kugura 10,000 ubusanzwe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe zitabira ubuhinzi mu rwego rwo kunganira inkunga y'amafaranga yo guhayisha zihabwa na programu ya ONI yitaho ibiribwa ya PAM Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Chuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje ibigano byacu byo kuri isaha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all.
So sweet. So beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
So do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
I sacrifice on tears in my eyes. Oh, Aisha.
Yeah.
Lord knows the way she feels.
I wonder.
Every day in his name she begins to have a shining here by my side. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Sweet
and
thing.
Aisha, Aisha, my.
Not even knowing.
Aisha, Aisha,
what am I to do? What am I to do?
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Aisha.
She don't know she the light of my life. No, she don't.
Yo, this one here goes out to all my players out there, man, you know.
Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. You walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. So lonely, Mr. Lonely. I have no. Come on home, baby girl.